Uriko mwumviriza radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi namwe mu gitangura kudukurikirana, twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Ndi kumwe na Fidel Niyongabo, nije nyoboye ibiganiro byo muri aka kanya. Uyu munsi ni kuwa gatandatu itariki imwe y'ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani. Muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini. Inyuma y'ibivugwa mu karere turaza kubandaniriza ku kiganiro iwanyu mu ntara gishimikira ku makuru yo mu ntara z'Uburundi no mu makambi y'impunzi z'Abarundi. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi, aho umushikirizamanza Kizigenza wa Repubulika yasohoye imitahe mpuzamakungu ku bantu cumi n'indwi bikekwa ko bagize uruhara mu igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye. Muri bo harimwo Pierre Buyoya yahoze ayoboye Burundi. Ibindi kuri iyi nkuru twumvirize umumenyeshamakuru wacu Raymond Zimana.
Umushikirizamanza Kizigenza Sylvestre Nyandwi yemeje ko amatohoza yakozwe n'umushikirizamanza yerekanye ko hari abantu bagize uruhara mu itegurwa n'ishyirwa mu ngiro ry'igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye, incungu ya demokarasi. Nyandwi yamenyesheje ko abo bantu uko ari cumi n'indwi bose basohorewe imitahe mpuzamakungu kubera batari bugataka ku Burundi. Ahatangurira kubahoze arongoye igihugu c'u Burundi Petero Buyoya.
Petero Buyoya yahoraze arongoye Uburundi Pascal Simba Nduku, Alfred Nkurunziza, Mamer Sinarinzi, Jean Bosco Daradangwe, Bernard Busokoza, Vincent Yungeko, Juvenal Nzosaba, Django Mirakiza, Janvier Baribwegure, Paul Kamana, Charles Ntakije, Aster Girukwigomba, Ribere Bararunyeretse, Rike Rukingama, Charles Mukasi, Antoine Nduwaye.
Umushikirizamanza wa Repubulika asaba abanyepolitike gufasha kugira ivyugo rubanza bitera imbere aho kuguma bashikiriza ibidafasha amatohoza. Ku kibazo cy'uko Burundi rwaba bufise icyizere ku bihugu abo barondegwamwo barimwo ko ivyo bihugu bizobatanga mu gihe hari bidafise imigenderanire myiza n'igihugu cy'u Burundi, Sylvestre Nyandwi yemeje ko afise icyizere kuko ata gihugu coshigikira ukudahana.
Reka n'ibindi bihugu birifuza ko ibijyanye n'icyo cyaha cy'urwo rupfu rwa Amerika yore Ndadaye cyo hano. Twebwe rero turizeye yuko ibihugu bizodufasha kugira ngo abo bantu baze bumvirizwe. Niba babera bere mugabo ni nkenerwa ko ubutungane bwo bumviriza kuko abo bantu kuvyo tubona baravugangwa cyane mu matohoza turiko turakora.
Nayo kuba ubutungane bw'u Burundi bwarakoze amatohoza ku bihugu abo bantu barimwo kugira bamenye aho bazokwishuza ibijanye n'iyo mitahe. Nyandwi yemeje ko hari abasohorewe imitahe batazi ibihugu barimwo. Aha akemeza ko igihugu cyose cigenga bazokurikiza ingingo ibihugu bizofata.
Nibamenyesha ko bamwe tutazi ibihugu barimwo, ariko twebwe turatanga umutahe mpuzamakungu. Hariho ingene imitahe mpuzamakungu itangwa, hanyuma ibihugu biraheza bikaraba kubera ibihugu bifite ubwigenge barafata ingingo yo kurungika uwo muntu canke ntibamurungike n'uburenganzira bwabo, ariko twebwe icyo dukora tuba twabisabye.
Ku kibazo cy'uko kubona igihugu cy'u Burundi carikuye muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI bishobora kuba intambamyi yifatwa n'irungikwa ry'abo bantu mu gihugu cy'u Burundi kugira babazwe, umushikirizamanza Kizigenza wa Repubulika yishuye ko uruhara runini rufitwe n'ibihugu abo bantu barimo. Kiretse abo bantu cumi n'indwi basohorewe imitahe mpuzamakungu kuwa 24 ukwezi kw'icumi na rimwe 2018, ubushikirizamanza bw'u Burundi bwari bwahagaritse abantu bane abakukuru ke b'intwazangabo mu gisirikare ca kera. Ubu babiri bakaba bafungiwe mu ibohero ry'Umuyinga, umwe afungiwe Igitega, uwundi umwe afungiwe mu Rutana. Bose bakaba bakekwa ko bagize uruhara mu igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye ari kumwe na bamwe mu bamufasha kuyobora igihugu. Ubwicanyi bwakozwe kuwa 21 ukwezi kw'icumi 1993. Inyuma y'amezi atatu gusa umugambwe Sabanya Frode Bundadaye Melchior yaserukiye mu matora y'umukuru w'igihugu utsinze. Ibujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Inama y'abakuru b'ibihugu vy'akarere ka Afrika buseruko yari itegekanijwe kuba ijo kuwa gatanu ntiyabaye kubera Uburundi butitavye. Umukuru w'igihugu ca Uganda ari nawe aramuswa uwo muryango uwu mwaka yatangaje ko bitegira ibitakwiye kubera mugenzi wabo w'Uburundi atitavye canke ngo arungike intumwa. Hari hitavye abaperezida batatu gusa, abandi nabo barungitse intumwa. Ninguru yakurikiraniwe hafi na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru.
Abakuru b'ibihugu batatu gusa nibo bitavye abo nabo n'ubu Buganda yoberika guta mu 7 asanzwe ari nawe aramutswa uwo mujyango w'umwaka wa Kenya Uhuru Kenyatta hamwe no wa Tanzania Jean Pombo Magufuli Rwanda rwarwarongitse intumwa umushikiranganje w'imigenderanire Dr. Charles Sezibera nayo igihugu ca Sudan yepfo cyasarukiwe n'umushikiranganje w'ubucuruzi n'amahinguriro intebe y'u Burundi ikaba yagumye igaragara inama imaze gutangozwa abo banyacubahiro baje baje mu mwiherero wabo wamaze nk'amasaha 2 inyuma yaho baje batuma umukuru w'inama ashikiranganje kubwira abatumire ku inama itakibaye.
The 20th ordinary summit meeting scheduled to take place in Arusha on 30th November.
Honorable Kirunda Kivejinja ati inama igira 20 isanzwe y'abakuru b'ibihugu n'amareta yari yatunganirijwe yarusha muri Tanzania ku itariki 20 z'ukwezi kw'11 ntikibaye. Ibi bitumwe nuko igitigire cy'ababwirizwa bakugitaba kidakwiye kubera leta y'u Burundi ititavye. Inama izosubira gutumwa ko ikindi gihe.
The summit will be reconvened at a later date.
Umuvugizi w'abakuru b'ibihugu bya YAC yatangaje ko abo bakuru b'ibihugu bari bitavye bababajwe nuko igikorwa cabo kitabaye uko categuwe. Abo baperezida n'intumwa z'amareta basiguye ko kugira ngo inama yabo ikorane kandi yafatwe ingingo ari uko abakuru b'ibihugu byose bitandatu bigize uwo mujyango wa Afrika y'ubuseruko babwirizwa kugitaba canke bakarungika intumwa.
According to rule 1.11 of the rules of procedure of the summit of the East African
Ati nkuko gace ka mbere kingengo ya 11 y'amategeko ngendegwa ko y'inama y'abakuru b'ibihugu bya yase kabivuga ibihugu byose bigize uwo mujyango bibwirizwa guserukirwa. Ivyo bihuye n'ingingo ya 12 y'amategeko ashiraho uwo mujyango kugira ngo ingingo zose zofatwa zemezwe na bose
by consensus under article 12 of the treaty.
Itangazo ryashyizwe habona n'ibiro by'umukuru w'igihugu cya Tanzania Jean Pombo Magufuli rivuga ko iyo nama yasebye kuri uyu wa gatano izosubira gutumwa ko itariki 27 z'ukwezi kuza ku 12. Abatumire barimo abaseruka ibihugu bya Buraya intumwa z'ubumwe bwa Afrika zari zirongowe n'umukuru wa komisiyo y'ubumwe bwa Afrika ambasaderi Musa Faki Mahamat n'abandi banyacubahiro ntibashoboye kubona amasomo yandi abo bakuru b'ibihugu bya YAC kuko bamaze kurangiza umwiherero wabo baciye baja kwakirwa na Perezida Magufuli mu biro iwe biri yarusha. Ninda mukanyo zabo bazirungikanye utwara inama shikiranganje. Iyo nama ya yase igira 20 isibye inyuma yaho Perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza asabiye mugenzi we w'u Buganda Museveni asanzwe ari we atwara yase kuyitsibya kugira ngo Burundi bwitegurire neza kuyitaba. Museveni yari yamwankije amwishura ko bitokunda ko yigizwe inyuma kuko Burundi bwari buzi kuva kera ikirangamise cayo n'ibizovugirwamo. Mu byari bitekanijwe kwigirwa muri iyo nama harimo ugufatira umwanzuro wa nyuma ikibazo c'amatati ya politiki ari mu Burundi kuva mu mwaka w'2015. Iyo nama kandi yari kugira icivuze kucegeranya ucingenda ibiganiro bihuza Abarundi byagenze kuva bigitangura gushika ubu nkuko Museveni umuhuza mukuru hamwe n'umwunganizi wiwe Benjamin Mukapa yahuza atwara Tanzania bavyifuje. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.
Turabashimiye bagenzi bacu ubutugeze ku mwanya wahariwe ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara
gira mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Abafasoni barangurira imirimo yabo itandukanye ku nkengera yahakoregwa umwuga wo kuroba mu gihugu cy'u Burundi basaba yuko bureka gukumirwa muri uyo mwuga. Mu ruhande rw'abarongoye urunani rw'abarovyi bo basigura yuko badakumiriwe, ariko hanini gituma badaseruka muri uwo mwuga ari uko ari umwuga ukora bigoranye. Reka ibindi tubaze mugenzi wacu Diane Ndonse yanyarukiye mu ntara ya Rumonge kuturabira uko vyifashe.
Ni kunkengera ikiyaga cha Tanganyika muri komine Rumonge iri mu buraruko bw'igihugu. imirimo iharangurirwa ahanini igizwe n'uburobyi hamwe n'urudandazwa ruto ruto abagabo baroba bavuga ko ico gikorwa atamukenyezi yo kijamwo kuko gifise imiziro
barashaka kuba ati iyo utashi muhira kirazira ko mu kazi k'ikirovyi uhava ugenda ucama yandi mayira bijanye no kubonana n'abadafiye canke abakenyezi mu gihe rero bishitse
kubonana cyangwa gukora imibonano
mpuzabitsina n'abakenyezi canke abafasoni mu gihe rero bishitse bakajyana bose hamwe mu mazi birinze bishika bikitamwo ndibaze ko akazi muri ico gihe ko bakabaye nabi bivanye n'ukuntu w'umuzirizo mu kazi kirovyi wanyeho
noneho ko warumaze kugakora hari ibyo uwo barabonye vyigeze gushika mu shura kwa mufise nk'ivyemezo yuko hamwe bishitse nyene mwimbuto sura kugenda neza
babivuga uko tukabifata uko mugahe tuzi ko umuntu yabifitiye ubuhamya neza sindari bwa bigeze nanje ngo nanje racha n'umwengano bitinye uko nyene
nubwo biruko bamwe mu bakenyezi dusanze badandaza ibiva mu burovyi nk'indagara n'amafi hano ku nkengera y'ikiyaga basaba ko borekurirwa kuroba
mwarushereka bature kuri de nafaro bore kurobe namwe mu ruhuko barobeye
nano wo kwawe woro
babyemeye nashobora kuroba
bande babikwemerera
abo hejuru b'inzego zo hejuru
abarobye
oya abarobyi ni bo bemera yuko abagore aba ari bo baroba bivuye hejuru mu nzego zo hejuru atabagore ntibarobe turashobora kuroba
ariko kandi hari undi mugwi w'abakenyezi usa n'uwikumira nk'uyu afatira ku muziro
nabyo boshobora
niyo miziro niyo
niyo y'abagore kuroba nabwo boshobora kuyinzira muri Tanzania
eka naba bavuga ko uburobyi ari igikorwa cyihariye abagabo
ku ruhande rw'iwanjye cyangwa akazi kuroba ntako ndashobora ko bisabwa ingufu igiti kirayo ishusho yo gutarika urumva hari ibintu bakora mu mazi ukagura urusenga ntabyo ashoboye nendo abanza kwitanika ngo ngiye kuroba atabyo ashoboye cyangwa akazi ishoboye ni kurima ni kudandaza
cyangwa n'umushinga ntawe wawe ntiwo kwemerera kuroba
oya urumva aho ni ya nkoko yo birengaye isake kuva kera hamwe hari abagabo abagore ntiwo yigeze baroba
none ibintu bishobora guhinduka namwe mukajamo
oya fashije n'igishoboka abo babisaba barabikora tubirabe nabo twabona umwuga ko barakora kutera iz'imbere abakenyezi natwe bazatugisha natwe tubikore
urumva rese abagabo babakumira muri ako kabo
baradusumba cyane abagabo barazi utuzi twinshi
ariko namwe ngira mu basumba hanyu
kubyara umwana turabasumbaho
nubwo aba bavuga uko mugenzi wabo wewe avuga ko yonashobora no kubasoza mu bwato
ko bishobora twogerageza ariko idashoboka ugenda ba kapiteni nkabatwara mu kuroba yego
mwoje hagati mu kiyaga mugasoza ubwato
gusozana ne biragoye turabishoboye
urongoye urunani rw'abarobyi mu Burundi Gabriel Butoyi avuga ko imigenzo itakibakumiriye kubwo iterambere bageze ko ariko kandi akabona ko iyo mvugo ya bene uyu mukenyezi igoye gushirwa mu ngiro
ubusanzwe kera uburobyi bwatwarwa hamwe n'uruhigi bwamusanzwe muzi ko uruhigi icyo gihe rwagerana n'ibintu by'ibigenzo by'amareba muri icyo gihe rero bavuga bati nta mugore aroba nta mugore adakuruzi nta mugore adakora ku bwato mugabo urumvise byari bya kera byari ibintu bya kera baziririza ubu rero aho abantu batangiye gusimukira icyo byaravuyeho burya uburobyi buri mu bikorwa biruhisha kandi bisaba ingufu ndamubeshi abakeye bake barabyipfuza ariko nta n'umwe arashika ngo avuge ati twe tugomba kuroba nawe barabyipfuza mu mvugo barabivuga ariko ni bidahubwo byo bagora gushira mu ngufu
uburobyi bwo mu kiyaga Tanganyika bukorwa igihe cy'ijoro kuva isaha 11 y'umugoroba abarobyi baba ariko baritegurira kwinjira mu kiyaga bavamo igihe cy'isaha 2 z'agatondo urongoye urunani rw'abarobyi Gabriel Butoyi asigura ko ahanini biva ku burobyi butaratera imbere ikaba iyindi nzitizi ku bakenyezi yo kudakora uwo mwuga mu ntara ya Rumonge Diane Ndonse Ijwi rya Amerika
naho dutandukira igisata cy'uburimyi nari nanabiciye ku masonga nk'itangura igitegwa cy'ikawa kirabangamiwe n'indwara zitandukanye mu gihugu cy'u Burundi abarimyi bico giterwa njabuka amazi mu ntara ya Gitega basaba leta kubaronsa imiti amazi atararenga inkombe ibindi na mugenzi wacu Gitega Fidel Antoine Sabimana
Huko vyemezwa na Makario Ntirandekura arongo ishiramwe Inter Cafe rihurikiyemo abarimyi b'ikawa izongwara zibonekeza mu ntara nyinshi kandi zirabangamiye igitegwa cy'ikawa. Makario Ntirandekura abandanya avuga ko ubushakashatsi bukogwa ariko umuti wa mutogwa kenshi nturama kandi n'imiti yo gupoma niboneka uko abarimyi babyipfuza.
Mu byo kuri nk'abarimyi b'ikawa izingwara zihaboneka kandi kwingwara iturembeje n'imiti ihari ni mike mugabo turabe iyo mike ihari ibibanza bimeze nabi bimeze nabi twoherako mu gisata cy'ikawa hari ingwara nyinshi zibangamira ico gitegwa zitamenyewe mugabo zibangamira cyane gitegwa cy'ikawa nk'ingwara ya anthracnose bita urukarakara ingwara zana ibintu by'ibifuku mabiye ikawa bita ruye n'ingwara y'ibikoko ibinyo bitobora ibiti by'ikawa tugasaba rero ko birashoboka ko hari ibidaca biboneka n'ingoga ibyo byo byoshaka gukora bikanyaruka byo kwa mu mirima y'abanyagihugu ibyo bita recherche action kugira ngo namba babikoreye mu banyagihugu bakabishima bakabona ko bashobora kubikoresha bikoresha ubwo nyene ubushakashatsi burakogwa mugabo ugasanga ibivuyemo ntibifasha abantu ko bimara igihe kirekire imyaka 30 irenga.
Esashe Chimaye ajeje gisata cyo kugenzura ingwara n'udukoko twonona ibitegwa mu bushikiranganji burunyi n'ubworozi amenyesha ko bakoze amatoza kuri izo ngwara.
Ibyigwa byakozwe ku ngwara n'udukoko bibanga amiye kitego cikawa ahandi kwa batwakoreye kwingwara bita rukarakara ngwara bita ingese y'amababi nibinyo bitera ibitegwa vyikawa ngirageje ko bandanyiriza ko kugira ngo turabire hamwe uko twasanze byifashe fiyo ngwara bita rukarakara nivyo mu gihe gucosira hari ariko hakaba ari ntara ziza kwisonga arizo Bujumbura bakunze kwita Bujumbura rirare hamwe n'intara ya Kayanza turavye kwiyo bita ingese y'amababi nayo nyine twasanze mu gihe gucosira hari intara ziza imbere gusomba izindi akaba ari ntara ya Muyinga Makamba na Kirundo twarakoreye no kwivyo binyo bitera ibiti by'ikawa mu ntara zimwe zimwe nk'intara ya Muyinga Makamba Rutana na Kirundo ariho garagako ko ibyo byononyi byatsindaro.
Isashe Ntirandekura aravuga umuti w'izo ngwara.
Kugira ngo umuntu agwanye izo ngwara canke ibyo byononyi, ahanini dushimikira kuki kubuhinga bwo kurima, aho twovuga kugira iki gukorera ikawa zacu, tukabagarira, tugakata, tugasasira, tukazana ifumbire, ibyo byose tubikoze, tuba turiko turagwanya za ngwara canke tugabanya ubukari. Ariko iyo bibaye ngombwa, harabaho kwifashisha imiti mvaruganda nayo ikabifasha bishimishije mugabo naho mu kuyikoresha twama dusaba ko abantu bomera amagabo kuko iyo miti n'uburozi.
Abarimyi bo bamenyesha ko izo ngwara zitamenyerewe kandi imiti yo gupoma idakwiye bagasaba leta kuzana imiti ikwiye ibintu bitarayangara. Mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu bo bavuga ko kimwe mu miti abarimyi bo barakoresha ari ukunoba ubwo bukoko no kurandura ibiti vy'ikawa vyamaze kwandura. Mu gihe atacokorwa vuba abarimyi b'ikawa basa makenga k'umwimbu w'ikawa uzogabanuka ku rugero runini mu gihe ico gitegwa kiri mu vya mbere vyinjiza amahera agaciro mu Burundi. Igitega Fide d'Antoine Sabimana ku bw'ijwi rya Amerika.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri Kaya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro kiracariwe inyuma mu ntara, dutandukira igisata c'inyigisho mu karere duhereye mu gihugu c'u Burundi. Inyuma y'imyaka 5 iheze hatangujwe inyigisho zishingiye ku ishuri nshingiro, bimwe mu vyigwa bitarashobora kuronka abarimu babinonosoye mu ntara ya Kirundo. Sendika STEB, imwe mu masendika y'abigisha ikora mu ntara ya Kirundo, yemeza ko ari kibazo kiboneka amakomune yose iyo ntara, isaba leta kongereza inyigisho nkayishabwenge ku barimu ibindi. Na mugenzi wacu mu Kirundo, Jean Bosco Ndarurinze.
haba mu mashure y'intango canke mu mashure shingiro abigisha baratanga inyigisho kuvyigwa batigeze babona mu mashure baciyemwo ingorane zo kuvyigisha ziri kuvyigwa vy'indimi canke vy'ubushakashatsi n'ubuhinga aba ni bamwe mu barimu bahura n'ivyo bibazo bigisha kuri amwe mu mashure yo muri commune ya Busoni
hari ivyigwa vyinshi vyagiye biriyongera kuri so dusanganywe twari dusanganywe kirundi kariharuro gifaransa cyo dimiriye hanyuma barongera ibindi nk'ibiswahili ivyongereza za FCH ivyo iyo umwigisha ariko aravyigisha atabiherewe formasiyo ihagije na cyane cyane ho nk'ubu ntanyigisha kuri ibyo twe tubona mu mashuri twe twagiye turacamo umuntu akiri uko avyigishije gutyo ugasanga umwana nawe avyakiye uko abironse
ubu barashobora kuba wigisha nko mu mwaka wa mbere dufate bakakugira formasiyo kwa tujya two muri programme y'umwaka wa mbere nyine hanyuma bikagusaba yuko ujya nko mu mwaka wa gatandatu ukaza kwigisha igiswahili nta notion imwe uvuze ku giswahili yacu zi
inyigisho batanga batanonosoye zigishwa no mu buryo butoroshye ababigisha bavuga ko basa nk'abataco bavunikira
mwico gihe ingaruka novuga ni mwimbo muke nokuvuga ubumenyi twatanze ntibabuhagije nico gihe usanga turonka mwimbo muke umwimbo udahagije ivya bindi usanga umwana aca vanga rose nico zihagije kuri ivyo kuko no mwigisha bitanze n'abacaca biziko
ngaruka zica ziba zazindi z'uko nyene usanga agiye atana kimwe afise mu mutwe kandi na wa wundi yabimwigishije nawe akaba atabumenye arasanga bifisemo uravye kuba wigisha nka effective y'abanija nawe uri umwarimu umwe ibintu bitubona cyane ugasanga abana ntibafise naho bicara benshi twigisha bicaye ku mabuye nta ntebe bafise ni bwa bumenyi buke nyene buvana n'izo ngorane barimwo
basaba gukarihirizwa ubwenge kugira bashike kwihangira
bijya byo kwigisha byo gutanga amaformasiyo ku mwigisha ugasanga ngo atuye kumana mwigisha mu wa mbere ku giswahili cyangwa icyongereza uwo mwigisha ntazoguma kwigisha mu gishuri ejo bazomunguruza bafexe uwo mwabamba kama fexe mu gishuri nko mu wa kane ntazoguma mu mwemo muri wa mwaka wa mbere umwaka uza bakaca ugasanga wa mwarimu yahavemo wa mwaka wa mbere cya giswahili ugiye mu mushasha ugasanga kigisha ukundi bogwiza amaformasiyo kubigisha bose
sendika y'abigisha sebe igize imisi igendera abigisha ijya nino mu ntara iba iriko irumviriza ibibazo byabo ikabagira n'inama y'ingene boganira n'ababarongoye mu kubitorera umuti Muhigi kwa Pierre Claver arongoye syndicat stebe mu Kirundo avuga ko ikibazo gishikirizwa nabo bigisha ari inkora mutima.
Ege aho tugeza turabona koko byukuri ko hariho nk'ibyigwa bazanye bya ngo SH bya technology aba bari mu beshi ntabyo bize n'igiswahili ntacyo bari basobanutsanzwe bazi. Rero birabagora cyane turasaba yuko bo leta yoraba ukuntu ibaforoma amatsye bagashobora kuza babyigisha byumva.
Icyo bakora muri sendika baraheza bagashikiriza ibibazo nk'ivyo leta. Muhigi kwa Pierre Claver
kwe icyo dukora sendika yacu irakorana na leta iraheza gashikiza ibibazo muri leta hanyuma bagaheza bakabikorera ko nabo nyene bagashobora gutunga icyo kibazo yabashoboye kwabo gikora
mu buyobozi bw'indero mu ntara ya Kirundo bavuga ko batarashobora kwegeranya ibiharuro kuvyankenerwa mu mashure Musafiri Ndestor arongoye ubuyobozi bw'indero mu ntara ya Kirundo avuga ko n'umwaka utaha warangiye intara ya Kirundo ifise ikibazo cy'abigisha umuyobozi w'indero mu ntara ya Kirundo amenyesha ko ivyankenerwa haba mu bigisha ibitabo intebe n'ibindi bizo bavyegeranijwe mu ndwi igiye gutangura mu Kirundo mu buraruko bw'Uburundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Mu Rwanda naho bamwe mu bari mu bigisha ku kirwa ca Nkombo ni mu burengerazuba bw'ico gihugu bavuga ko ikibazo kibahangayikishije ari kena givyumba ry'amashure abavuganye na mugenzi wacu Temistocle Mutijima bemeza ko hari n'abana bataja ku ishure kubera ico kibazo.
Aho ni muri kimwe mu byumba byo kwigiramo ku ishuri ribanza rya Nkombo Foundation School kimwe mu bigo by'amashuri bitandatu bibarizwa muri uyu murenge ugizwe n'ikirwa kirirwa hagati mu kiyaga cya Kivu mu burengerazuba bw'u Rwanda abarerera kuri iki kirwa bagaragaza ko umubare w'abana bagejeje imyaka yo kwiga cyane cyane mu mashuri y'inshuke n'abanza udahwanye n'ibyumba byo kwigiramo bihari mu gihe gahunda ya leta iteganya ko ubucucike mu mashuri bugabanuka bukagira nibura ku bana 30 mu cyumba kimwe cy'ishuri ahabura cyari hagati ya 50 na 60 ibyo bigatera ingaruka ku bana ndetse n'ababarira.
Kwigisha abana benshi biragorana kuko umwarimu ntabwo ashobora gukurikirana umubare w'abana munini uri mu ishuri. Urumva niba umwarimu agira igihe cyo kwigisha isomo mu minota 40, biragoye kugira mu minota 5 umwarimu umwitozo yatanze ari gukoresha evaluation abamaze gukosora abana uko ari 50, niho uzasanga umwarimu akosora 5, 7, abandi bakagenda badakosowe batamenye uko bakoze ibibazo neza.
Ubwo bucucike bugaragara mu mashuri abanza n'ay'incuke aho ku Nkombo buratuma ibigo byifata mu kwakira abana bitewe n'uko byashyikije ndetse bikarenza umubare uhwanye n'ibyumba bihari, bityo hakaba n'abatiga cyangwa se bakisanga bibasaba gukora ingendo ndende ngo babone ishuri ryo kwigiramo.
Hari abana batiga bito nuko batabona aho bigira, cyane cyane wibanze nko kubana bigamo muri gardienne n'abana baba bageze mu wa mbere. Hari benshi batiga bito nuko tuba tutabakire cyangwa biga kure bakava nko mu mudugudu wa Gisunyu uri hepfo cyane wegeranye na Gihaya ya Gihundwe, bakajya kwiga kuri Saint Pierre kuko batinze kuza kwiyandikisha, ugasanga bakora urugendo rurerure ku buryo kugera ku ishuri bibagora.
Ibyo kandi biragaragarira no kubana bageje igihe cyo kwiga, usanga bari ku nkombe z'ikiyaga cya Kivu aha ku Nkombo mu mirimo itandukanye irimo n'iy'uburobyi mu minsi ubundi bakabaye bari mu ishuri, nubwo bamwe muri bo bavuga ko babiterwa n'inzara.
Namerwa ariko byose n'inzara, niba ushaka utudugu nyine ukajya kuroba ukazizana mu kazi tukaziteka.
Iyo mvuye kuziroba twabaye dukenda dushira mu kiko ngatwosa, ariko iyo zabaye zinshi tukaziteka. Hari igihe wacu bajya bintuma cyangwa njye ngibwiriza nkajya kuziroba.
Iki kibazo cy'ubuke bw'amashuri muri Nkombo kandi kiri mu byo bamwe mu banyamadini bafatikanya na leta mu burezi kuri icyo kirwa baheruka kugaragariza Ministeri y'Uburezi, ubwo Dr. Isaac Munyakazi umunyamabanga wayo ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye yasuraga iki kirwa mu ntangiriro z'uku kwezi turimo.
Nka Ministeri ngira ngo muri gahunda yo korohereza abana gukora ingendo ndende no kugabanya ubucucike mu mashuri, aha naho tuzagenera ibyumba by'inyongera bizatuma abana biga neza.
Abahawe Smart Classroom tugomba nabo zo kuzuzuza, abafite amamashini bagomba kongerezwa uburyo bwa internet, bakazanahabwa na projector kugira ngo icyo twita smart classroom tushaka kuzuza n'ahandi no muri ibi bigo bya hano muri Nkombo nabyo tuzabihageza.
Aha mu murenge wa Nkombo amashuri ashobora kwakira abana biga mu yabanza 8 arimo rimwe rifite kuva mu incuke kugera mu mwaka wa 4 gusa, andabira rimwe ryisumbuye ndetse n'iry'imyuga. Ni mu gihe iki kirwa kiri mu mirenge ituwe kurusha iyindi mu karere ka Rusizi n'abarenga 18,000. Inzego z'ubutegetsi muri Nkombo zikagaragaza ko uburumbuke mu babyeyi buri ku kigero kiri hejuru ku buryo hari imiryango myinshi ifite abana basaga 10. Ibyo bikaba biri mu bituma amashuri akenerwa ku bwinshi. Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Temistocle Mutijima arakenuye, tumira amate gato hama tugaruke mu Rwanda tubabwira ibivugwa mu gisata c'impunzi.
Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko Radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu, guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 7,350, kilohertz 9,815, no kuri kilohertz 11,905. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu, guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13,630, kilohertz 15,466, no kuri kilohertz 17,530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Pierre Claver Niyonkuru tumushimire bivuye ku mutima cyo kimwe n'abandi bamenyesha amakuru bandi batandukanye badushikirije amakuru n'ibiganiro byari bishimikiye ahanini ku isata c'indero ubworozi n'uburimyi. Nshuti bakunzi, na mwebwe mwariko muratwumviriza mwakenuye. Yakoze Macbili ya Bero yegeranije amajwi na ingenieur bari kumwe mu hinga bw'ivyuma Diane Nahazwe nanje na indemesheje iwanyu mu ntara y'uno munsi. Ngende ndabatumiye mu bindi biganiro tugiye kubatunganiriza, muri byo harimo muri isangaza kuva ari gece isaha 12 icumi muri antunga ku masaha mu Burundi no mu Rwanda igihe c'isaha 12 amakuru avugwa mu Burundi no mu Rwanda nimuze kuyatangwa igihe c'isaha 1:30 naho aza ko ari amakuru avugwa irya nino ariko tukaza kwibanda kuri Afrika muranigwe rero mu banyi no mu vyanyu nahayo kuri ayo masango tubahaye mubandanye kuryoherwa na programme z'Ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye.
Wanyu muntara
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu muntara iwanyu muntara iwanyu muntara.
Ababandanya kutwumviriza mu masegonda make igihe cy'isaha 12 murumviriza ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza iminsi yose kuwa gatandatu kuri